Umukuru w'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yari yitezwe gushika ku murwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura isaha z'itanu z'agatondo, ariko yahageze isaha cumi n'imwe z'umugoroba. Ku kibuga cy'indege cyitiriwe Melchior Ndadaye yakiriwe n'umushikiranganji ajejwe imigenderanire y'Uburundi n'ayandi makungu. Mu nyuma yahavuye aja kwakirwa na mugenzi we Perezida Evariste Ndayishimiye. Imbere y'umubonano no kwakirwa ku mazimano, Perezida Felix Tshisekedi na Evariste Ndayishimiye bateye igiti cy'umwembe ku kirimba cyitiriwe kwa Ntare kiri Bujumbura nk'urwibutso. Bahejeje umubonano, Perezida Tshisekedi yabwiye amenyeshamakuru ko yaje mu Burundi kugira amenye Uburundi n'Abarundi birushirije, ariko kandi yavuze ko ashaka kwigira ku Burundi mu bisata bimwe bimwe bitunganijwe neza kurusha iwe harimo igisirikare.
Je viens ici pour m'enquérir de ce qui se fait de très très bien ici, notamment par exemple dans l'agriculture, dans les coopératives agricoles, pour voir comment est-ce que c'est organisé ici.
Naje kuraba ibikorwa neza hano byiza kurusha iwacu, nko mu bijanye n'uburimyi, amakoperative y'uburimyi, turabe uko bitunganywa hano, turabe uko igisirikare cyubatse kikisahiriza ubwacu. Ni ibintu dushaka natwe kuja gukora iwacu, imigambi irahari iduhuza. Mugabo mfitse ku mutima cyane ni wa gari ya moshi. Iyo nzira y'indarayi izova muri Tanzania ice mu Burundi, hanyuma iherezo ribe muri Kongo muri Kindu. Turafitse n'umugambi wo kubaka ikiraro gihuza kivu y'ubumanuko n'imwe mu ntara z'u Burundi. Niko yavuze. Ku kibuga cy'indege cya Bujumbura, amajana y'abakongomani bayu Bujumbura bari baroye gutegera Perezida Tshisekedi. Uyu musore aravuga ibyo yifuza ko abakuru b'ibihugu by'u Burundi na Kongo boganirira, ko na cyane cyane ukoroheza abanyeshuri b'abakongomani n'ivyerekeye umutekano uhungabana mu buseruko bwa Kongo.
Icyo twifuza yuko yoganira n'umukuru w'igihugu ni kubyerekeye irya taxe ya COVID, kuko abanyeshuri benshi bako rinjira mu Burundi irya teste ya $15 iri ejuru rwose. Ikigira kabiri ni gukya gufasha abanyeshuri kuronka impapuro zibafasha kwiga aha bari poze ata bapolisi bariko baraza kubarondereza ko amadokuma. Aha tusaba ko ukuru w'u Burundi w'igihugu cy'u Burundi yoganira n'umukuru wo muri Kongo gufasha, kuko akakarere kiwacho muri est yo muri Kongo hatekane habe amahoro ameze neza.
Umukuru w'igihugu cy'u Burundi ntacyo yavuze yahejeje kubonana no kuzimana mugenzi we wa Kongo. Uru rugendo Perezida Tshisekedi azosozera kuri uyu wa mbere ruzomushikana mu ntara zo hagati mu gihugu, harimo Gitega irimo umurwa mukuru wa politike kilometero birenga gati ijana uvuye Bujumbura aho yashikiye. Ibaye inshuro ya kabiri Perezida wa Kongo wagendera Burundi. Ijya mbere hari ku itariki ya 15 ukwezi kwa gatandatu umwaka w'2019, akaba yakiriwe na kwigendera Perezida Pierre Nkurunziza yatwara Burundi icyo gihe, umwaka umwe imbere y'uko ashengera hamaze gutunganywa amatora yatsinzwe na Perezida Ndayishimiye baturuka mu mugambi umwe CNDD-FDD uri ku butegetsi kuva mu 2005. Eloge Urikaneza, Ijwi rya Amerika.